Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude Nini na Hazwe.
Tukumusi uwa gata tunige kito jachumi ni ndugi muka karo umaka yubi na mne ungibi nakana nchuti na mwagenzi mwachumi okuri kila kajo Nzamba gate kakawe ndaba haye mngiri we change mwara mutevifanya na homu dukuri kila muri ini jasango ya makuru mkirundi huko mwavijumvise na makuru mgevu shikirizwa na Eddy Claude Nazwe na yaka wagizwe ningi ingo nguru nguru uzikuri kila Harabantu batatu harimo n'umupolisi bose baturuka muri komine Muhuta cy'amezi atatu banyuruzwe n'ubu atakayambu abegereye imiryango yabo basaba urwego rw'ubutungane n'umugwi w'igihugu jejwe agata y'akazi na muntu kubafasha kurondera yababo bapfungiwe Mu gisata kijanye n'indero mwimbu niho abaye mwiza ku banyeshure bo mu gisagara cha Bujumbura bahejeje umwaka w'icenda bakaba barakoze ikibazo kibaho uburenganzira bwo kwinjira mu gice cha kabiri cy'amashure yisumbuye imvo nyamukuru akaba ari uko hahinduwe ingene ibibazo byahora bibazwa ibyo nibishikirizwa na bamwe mu bigisha muraza kubikurikira muri ano makuru Nzoga yitwa Sapo yahagaritswe mu gihugu biturutse yuko ishobora kubangamira ubuzima bw'abanyagihugu iyo ngingo ikaba yafashwe n'ikigo kijejwe gusuzuma no gucungera ko atatu nenge dushobora kwibonekeza mu bidandazwa bitandukanye biva hanze canke bikorerwa mu gihugu BBN ishirahamwe ry'abaguzi abuko rirashima iyo ngingo ngo kuko yafashwe ku neza yo gukingira amagara y'abanyagihugu aya n'ayandi ni mukanye ndasuye kubaha ikaze no kubaramutsa
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
Aya makuru tuyahere mu ntara ya Kayanza aho mu buraruko bw'igihugu mu gatondo kuri uyu wa gatatu habaye uruhagarara hagati y'abanyagihugu baba bidaciye mu mategeko mu itongo rya Paruwasi Katolika ya Ruganza iri mu gisagara cha Kayanza n'abakristo bari baje kurangura imirimo muri iryo tongo rikaba riri ku mutumba wa Mwendo na wunyene uri mu gisagara cha Kayanza iyo nyifato yabo banyagihugu ikaba yabaye inyuma yaho mu mpera z'indwi iheze ubutungane bwayishikiye ku musozi wa Mwendo kwegurira iryo tongo iyo paruwase ni nkuru tubaza Alexandrine Keza
nkuko inkuru zitangwa n'abanyagihugu bo kuri uwo butumba wa Mwendo zibimenyesha ngo haraciye imyaka yoba yaba ba 50 aho hari abanyagihugu bagiye barangura ibivi mu gwihishwe n'umukozi yari ajejwe gucungera itongo rya paruwasi Ruganza riri kuri uwo mutumba usanzwe wubatswe ko n'isengero rya Sekirisare ya Ruganza ngo niho abarongoye iyo paruwasi bitwara muri sentare mu mwaka w'1978 bagira ko baratsinda muri ico gihe sentare ngo yarahaye ikirengo ntarengwa abanyagihugu kugira bazobe bimutse ariko ntashirwa mu ngiro y'ugo rubanza ryabayeho kuko kitabujije ko ibivi by'iryo stongo bibandanya kugurishwa n'amazu akubakwa Mu mwaka w'2000 ugo rubanza rwarasubiriye itoto paruwase Ruganza irongereye atsinda imbere y'indongozi mbere indongozi ziravyishimira ariko sentare yaciye ugo rubanza ntiyigeze ija gushira mu ngiro ugwaciwe mu ndwi iheze ariko ngo niho sentare isubiramo imanza ya ngozi yashika kuri uwo musozi irashikiriza iryo tongo Mu gatondo ko kuri uwa gatatu rero mu gihe hari abakirisu bari baje gukora imirimo muri iryo tongo hubatswemo n'inzu za kijambere abanyagihugu haba bafashe amasuka n'imipanga barawizwamo ibikorwa byagire birangurigwe aho hantu uruhagarara rubarura vyutse abajejwe intwaro bamaze kwagera basubije ibintu mu buryo ariko kubera ko bigoye ko nk'amazu ahubatse asamburwa abo bajejwe intwaro basavye abarongoye paruwasi gufata ico kibazo nk'abavyeyi bakaraba ico kugwa kugira abo banyagihugu ntibatahe zirayoye ariko nabo banyagihugu basabwe gukurikiza ingingo za sentare mu kwirinda gutera umutekano muke. Mukamenya ariko ko hari abantu bagumye bagura abandi nabo bakubaka naho abajejwe intwaro batahengeshanya kubagabisha ko biteye bitebuke bizobagaruka ko.
Urakoze Alexandre Nekeza na mugisata cy'agateka kazi na muntu abegere imiryango y'abanyagihugu batatu barimo n'umupolisi w'igihugu bose bavuka muri komine Muhuta ni mu ntara ya Rumonge. Nyuma y'amezi atatu abo bantu banyurujwe bakabugwa irengero n'ubu barabuze amakuru yababo basaba ubutungane n'umugwi w'igihugu ujejwe gukurikirana agateka kazi na muntu kubafasha kumenya iyambu yababo kuko hari abigeze kubabwira ko bwabafungiwe mu gasho kiperereza ibujumbura n'inkuru tubaza Bonfils niyongere.
Abanyagihugu batatu bamaze amezi atatu babuzwe irengero inyuma y'unyuruzwa n'abantu bataramenyekana hagati mu gisagara ca Bujumbura kuwa 18 ndamukeza umwaka w'2024. Umwe yitwa Aristide Nitunga ava ku musozi Kizuga wa zone Rutongo, abandi babiri ni Tarcisse Batazira Kiyogera na Nestor Ndayishimiye umupolisi Batazira Mandela ariko benshi bakamwita Muhuta, akaba yarasanzwe ari umudereva wa komiseri muri polisi mu ntara ya Rumonge. Abo bose uko ari babiri bava ku gacimbiri Muzuga ku mutumba Buringa muri komine Muhuta mu ntara ya Rumonge. Bamwe mu begereye imiryango yabo bavuga ko bigeze kumva abababwira ko bapfungiye mu iperereza ariko uko iminsi igenda bataraba ko bitejesho n'icizere cyo gusubira kubabona bakiri bazima kigenda gihera.
Abo bose kuvuga tarisi kusana irengero ryabo kugeza n'iyo saha abantu bamwe bamwe bagiye batubwira yuko bafungiwe mu iperereza mu iperereza rikuru kuri katedrali kugeza igihe saha amezi aheze atatu ntanu w'irengero ryabo na ba bandi bahora baduha amakuru yuko bafungiwe ngaho kuri katedrali nta n'abo tukibona nta n'amakuru yabo tukironka ntitubaza ko bakiriho nta n'iyambo ingorane mu Burundi.
Basaba ubutungane n'umugwi w'igihugu ujerwa gateka kazi na muntu CNDH kubafasha kurondeza ababo.
Anatrasara inzego z'ubutungane n'umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu ko bogira icyo bakoze kugira n'ukuri ibi bintu tubayemo bihagarare canke banadufashe kurondera abo bacu iyo batumbereye iyo bapfunzwe basabwe.
Inyuruzwa ry'abantu bakabugwa irengero rikaba muri aya mezi atatu heze cyafashe umurindi utangaje nk'uko tubisanga mu byegeranyo by'amashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu atandukanye cyane cyane ayakorera mu gisata cyo kurwanya isinzikarizwa buzima rya kiremwa muntu.
Urakeneye Bonfils niyongere imyidogo ni myinshi kubunguruza abantu n'amapikipiki turi mu ntara ya Bururi. Abo bavuga ko kuva ku munsi w'Imana birirwa bakongera bakarara batondeye ibitoro ariko ntibabironke. Ikibabaje ngo nuko abategetsi n'abatanga igiturire aribo bonyene bakironswa n'inkuru tubaza Jean Marie Ndabashinze.
Nkuko amakuru ava muri bamwe mu bakora umwuga wo kunguruza abantu ku mapikipiki mu ntara ya Bururi abitumenyesha ngo kuva ku munsi w'Imana batonda ku mastasiyo bateramiye igitoro ntibakironke. Ikibabaza abo bunguruza abantu ku mapikipiki ngo nuko haza abategetsi bakabaca ko bobo bakanywesha abandi nabo bakazana amabido bakanywesha babanje gutanga igiturire. Bavuga ko ubu byananiranye yuko babandanya batunga imiryango ango yabo
kamba ni keshi kuba mutare twisunze ho urashora kuba baya hantu batinze ntayo urabo nk'itara ngo kore neza ntumva mujyanga bakubaza irasiyo irasiyo yiwana menye bitoro ahantu habira urakura amahera kirwa ku murongo warayeho ugacha ugenda washikira ikamba ngo dana mara ya tagishi nawe ntayo washiye marariya idakutwikira ngaha kubera imbeho akandura ibikwaragwara kwezi.
Abo bunguruza abantu ku mapikipiki basaba jejwe intwaro gufasha kugira ngo itangwa ry'ibitoro tirijemwo nkunzi no gutanga ibiturire ku neza y'abanyagihugu bose. Uruganda rwa radio Inzamba gateka kawe nituraronka kuri telefone mustanira komine Bururi kugira ngo atange umuco ku makenga yabo bunguruza abantu bakoresheje amapikipiki.
Jamari Ndabashinze tubandaniza amakuru mu gisata c'indero. Umwimbu ntiwabaye mwiza ku banyeshuri bahejeje umwaka w'icyenda bakoze ikibazo cya leta kibaho uburenganzira bwo kubandanya igice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye mu gisagara cya Bujumbura ibyo nibishikirizwa na bamwe mu bigisha bakavuga ko imvo nyamukuru ari uko leta yahinduye ingene ibibazo byahora bibazwa bitamenyeshejwe kuko byahora bitangwa hisunzwe urutonde rw'ibibazo ari nabwo bahora bisunga mu gutegura icyo kibazo cya leta basaba ubushikiranganji bw'indero kwiga neza ibijanye n'icyo kibazo kuko harimwo agahaze nk'utubaza Evelyne Mukeshimana.
Nkuko abo bigisha babivuga bemeza ko umwimbu wabo banyeshuri bahejeje umwaka w'icenda bakoze ikibazo cya leta wagenze nabi ugereranije n'imyaka iheze. Imvo nyamukuru nuko leta yahinduye ingene yahora ibaza kuko yahora itora ibibazo mu rutonde rw'ibibazo abo banyeshuri bahora bisunga mu kwitegurira ikibazo cya leta. Uno mwaka leta yabihinduye itamenyesheje abanyeshuri. Umwe mu bigisha arabivuga.
Imvo nyamukuru rero ituma abantu bayoberwa nk'iminsi muri icyo kibazo hariho ibyo bita mayikirivitite ubushikiranganji bushyira mu mashuri abanyeshuri bakaca baza barabyimenyereza ko kubera bazoje gukora kirya kibazo babonye neza ingene babaza abanyeshuri benshi baca bishinga gukora iyo myimenyerezo ibyo mu ishuri bakaca batera ngaha buri mwaka rero bahinduye ko bahora babaza kera mu myaka iheze baca batora ibibazo nyine mu ibyo by'iyo myimenyerezo kasanga yangu mwana ya gizu mwita kaiti kwa hatu sato sanga chavito yuna kwa wala hindi mkeni roba kwa wata kutu mishuri ibiso hiyo mime nyelezo matuwale kakuito wa
abo bigisha basaba leta kumenyesha hakiri kare abo vyega ingingo iba yafashe. Ikindi ngo nuko ikwiye gusubiramo amategeko agenga icyo kibazo kuneza yo kungura ubumenyi bw'abanyeshuri.
Barezi nabo umugabo banyeza ko batangura kwimiriza abo bana mahego tango tukabereka ko bubanza bakiga neza ibyo mu ishuri na bakadoda gukora iyo konkuru bamenye mu ishuri basaba n'ubushikiranganji ko guhindura kiri itegeko rihari ry'uko ubumenyi icyo kibazo yungurutswa batarazi ibyo mu ishuri babanza bakaraba bamenye mu ishuri akaba ari nabo barekurirwa kujya gukora kirya kibazo cya leta naho ibyigwa byo mu ishuri byoca bigira agaciro.
Bamenya ko abahinga mu bijanye n'indero bamaze kugaragaza ko ubumenyi bwatitutse mu mashuri aho ngo bamwe mu banyeshuri bageze muri za kaminuza bibagora gutahura inyigisho zitangwa mu rurimi rw'Igifaransa bagasaba gusigurirwa mu Kirundi.
Inzamba
kajyo inzamba turabandanya n'amakuru tubateguriye. Inzoga yitwa Sapor yahagaritswe iyo ngingo ikaba yafashwe n'ikigo BBN kijeje kugenzura ubuziranenge bw'ibidandazwa bitandukanye. Jeremy Ngezaha yarongo ico kigo avuga ko basanze abakora iyo nzoga barabeshe kuko ivyo bavuga ko bashiramwo nk'ivyamwa atari vyo. Umukuru w'igihugu nawe nyene akaba yari yamirije iyo nzoga be n'izindi inzoga nk'izo agasaba abajejwe intwaro ko boze hagarika. Reka iyo nkuru tubibaze Josephine Jones Nkunzimana.
Abakuri ico kinyobwa ca Sapor ngo babesha ko ari umuvinyu maze abantu bigaca bituma bagihurumbira kandi atari byo. Namba Jeremy Ngezahayo arongoye ikigo BBN atanga karoro k'ivyamwa ari byo biva mu nzoga y'umuvinyu aho basanze atacamwa na kimwe abakora Sapor bakoresha akagabisha n'abandi bakora uko ko nabo nyene ibyo bahingura bizoshikirwa.
Icya mbere gihambaye nuko mu kugikora cyateza gukorwa uhere ku mitobe y'ivyamwa ibyo byo twararavye nta vyamwa na kimwe twasanzeyo nta camwa bakoresha. Ikindi nacyo nuko kwimoteye nta na kimwe cyerekana ko ari umuvinyu cyane cyane cyo gituma tugihagarika aha iyi niyo duhereye ko hari ejo muzobona izindi hirya ejo muzobona izindi ubu ni ukuvuga nti iyo niyo nahereye ko kandi natanguye no kuza kugendera muri zose.
Iyo ngingo ije ni ibyo umukuru w'igihugu aherutse gushikiriza mu Kayanza aho yari yagendeye mu minsi iheze. Evariste Ndayishimiye yasabye abajejwe intwaro ko botuza mwe n'izo nzoga aho yatanze akaruro ka Sapor avuga ko ari uburozi atakindi kigamije atari kubuza abarundi gutera imbere.
Zijya nzoga muri ko muri yicisha mbego ni Sapor hajya mukazobora dufashe ingingo ntimugire ngo zivuye hagufi iyumvira abantu mwiyahura mubona mbe murazi yuko burya ushobora gusanga ari umurozi uriko buraza kugira ngo bya bindi bya by'2040 ntitubibye nawe ntimurabona abagabo babayita abandi ireka burya n'umurozi kugira ntidushikire hahandi mu 2040 none tuba twapfuye tuzohashika gute turiko turiyahura.
Abatari bake bavuga ko inzoga nka Sapor abantu batari bake bazijukiye aho ibinyobwa by'ishyirahamwe Bralirwa bitanguriye gukena.
Josephine Johnson Nkunzimana mwishiramwe ry'abadandaza abuko bakabashima iyo ngingo yo guhagarika urudandazwa rw'ico kinyobwa sapo iryo shiramwe risaba ahubwo ko oba inama rukogoma yofata ingingo no kubindi binyobwa bikaze kuneza amagara y'abanyagihugu kurikirano we Nkunziza n'umunyamahanga mukuru wishira hamwe rihurikiyemo abaguzi abuko
twashikiye cyane ngingo yari yose yoza ishira mu rutonde bidandaza cyane mu guhingura ibyo binyobwa n'ibindi binyobwa byo babiriko birakogwa harakenewe no kuri inama ruko koma isubira kuraba ingene ibintu by'ibinyobwa bifise alcohol nini zandaza cyane bihingurwa mu gihugu cyacu kuko uravye abaguzi benshi ntibaratahura neza ingene bashaka kwihereza inzoga zikaze nk'izo ariko gituma ababijeje baravye imibereho yabo n'igihugu bakaraba n'ubumenyi bwabo aho bugeza bo bashobora gufata ingingo ku neza ya bose nta wavuze yuko abo ariko ari umwunganya bahingura izo nyobwa bidakenewe ko bakora mugabo kandi bokora ibintu bida gufasha gusumba kwica ariko bituma tubone yuko n'izindi zose zifise alcohol nyinshi zohagarikwa hama kabi inama rukokoma kugira ngo habe noneho intumbero nziza akaba n'amategeko ahagarika ati kirazira kurenza ibi n'ibindi turibaza yuko iyo nama yogira icyo ifashije
Noweli Nkurunziza akaba ari umunyamabanga mukuru ishyirahamwe ry'abaguzi abuko akaba ari nawe duce dusozera ko amakuru twe turashyikiriza nshimire mwebwe mwese mwari ko muradutega abiri nshimire kandi bagenzi bange bafashije kwegeranya amakuru nawe utaka kuri Radio Inzamba agateka kawe makuru mwari ko mashikizwa na Eddie Claude Ninazwe na Gahwana.